እንግዲህ ኒውስ ዊት አሜሪካ Isuja Amerika libandanya kwa chikizi viga ni rufiza arke mokiru ndi na mokinyari wandi Washington DC. Mwilimeneza shuti mututeza matkwi, mwilikumena fide ni yongabo. Daba hikaza mbiga ni rufiza chu vizyo kuriisa.
Nimu natura yeko kuzwa muto ya hongo, uchimba taila hata mnimuli. Milazo la hende reyeku. Kukomu muto ya muto ya mute kano. Muto ya muto ya kato za kanyo na kibondoka.
Wani ya belga shati, sebu kie umogamge, wala desi gana iprona munahera gitega. Mumini ya mamazo yugutora ego kuhinyanyugwa kibigirizu wa shingiru.
Uyaya uya, mzabu hakanya ya mami yote, alimu mgirizu wa shingiru. Kamba kutusuiza, huiru kana, imusiko na alana kumukongu.
Uwo ni Micheline Odette ya serukie abakenyezi mumugambwe Frodebu, mungisagara chabu Jumbura, mumini ya mamazo yugutora oya kibigirizu wa shingiru, gya hinyanyue, tuafitie nikigani ilo. Kungingo y'ugwego rw'igihugu sense rujejwe kugenduza umwuga gutangaza amakuru mu Burundi. Umugambwe Iprona uno munsi ku Imana wagiye kwiyamamariza gutora ego muri komine ya Mutaho mu ntara gitega hagati mu Burundi. Agasonsi ndimo na Abel Gashatsi ayoboye uwo mugambwe niho bari bari mu majambo yavuzwa hanini yahagaze kuguhumuriza ababa mu bigwati by'abatutsi bateshejwe izabo mu ntambara yo mu mwaka w'1993. Ibindi kuri iyi nkuru twumvise umumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabimana.
Kumbwa mkuru wa komine Mutaho ni kilometero 42 uvuye kumbwa mkuru w'isagara cha Gitega. Hari yahuriye abadasigana ba Iprona bavuye mu makomine ya Bugenda na Mutaho na makomine afise kahise k'intambara y'1993 kuko yatumye aba mu makomine afise ibigwati by'abatutsi bateshejwe izabo. Bigaragara ko benshi mu baca muri ayo makomine bakora muri ivyo bigwati bitwaza imibereho yabo bateshejwe izabo. Umwe mu banyagihugu wa muri iyo site yatubwiye ivyo babwirwa n'abanyepolitike bagendera bijanye n'amatora y'imirije.
Izo bakirukanye amazungu ngo bahora tuvugira ngo tumwe muri site ngo badusha batoye itegeko ry'uko shadu baduhungura ku nguvu ngo atakindi kintu na kimwe gisaba. Niyaramuka duhemukiye afise imiryango nawe irimo batishizabo azoba nawe yihemukiye.
Kuri izo mpungenge Abel Gashatsi umukuru w'umugambwe Iprona yahumurije.
Nimwatora yego muzwa muto ya hongo gutsimba taira hata mnimuri. Nibazo la hende reyeku. Kuko muzwa muto y'umutekano.
Kubwa Abel Gashatsi hari hageze ko Iprona isubira kurongora igihugu.
Harageze rero ko umugambwe adasigara Iprona usubira ku butegetsi. Nibyo haranira ivyengera ubu duharanira umukuru w'igihugu. Muratora yego maze mu matora y'2022 twisuganye nta nkeka Iprona iragisubirako. Nta bwoba n'igihe byogora na gato. N'igihe byotugora. Nimuri tumuzo mkuru igihugu tuzoronka icegera. Tumuzo icegera tuzoronka umushikanganje wa mbere. Iprona nizobura numwe murabo.
Nao gastosi ndimo, ichegira chambele chumukuru igihugu, yamenyesha bari ngaho kuibadzu Burundi bwagiye buracamo vyatewe nabo yitaba PDCE. PDCE numwe mu migambwe yari ikomeye ku ntwaro y'abakoloni, akaba ari n'umugambwe wahiganwa n'umugambwe Iprona. Aho PDCE yavuga ko kwikukira ku Burundi hataragera.
Abaganjaguye kwa gasore niyo bashatse gutuzamo amacakubiri. Amacakubiri yubwo abacakubiri yina abo nabo ni baba PDCE bashaka yuko umugambwe wese kana Iprona bawugira ikira cyangwa kugira barundi bagume mu macakubiri. Ingorane zabaye muri iki gihugu cyose abadasigana na ba PDCE baje batwara umugambo wa Sikane. Abo ba PDCE nabo no musa bari mu migambwe yose, bari muri Iprona gusa, bari no mu yindi migambo. Abadashaka amahoro bose bari kumwe na ba PDCE.
Ku mugambwe Iprona kabaye n'akajya gukorekana ku mugaragaro bamwe mu banyepolitike bavuye mu yindi migambwe bakinjira muri Iprona. Uyu ni umwe muri abo banyapolitike avuga ko yahora ari indongozi muri FNL.
Twebwe twahoze turi mu ndongozi zikomakomeye ku rwego rw'igihugu. Mugabo kubera yuko twasanze ibyo bavuga ku mugambwe w'adasigana Iprona, bavuga yuko ari umugambwe w'abanyakibi, umugambwe w'amacakubiri, umugambwe w'abatutsi. Mugabo tugiye kubisuzuma twasanze atari byo twese twahisemo kwisubirira umugambwe wabasogukuruza
gasosi ndimwo mu jambo giwe yavuze ko baze biyitirira iprona mu kwigisha oya nibafata wazoshengezwa imbere y'ubutungane mutaho Fidel Antoine Nsabimana kubwijwe rya America
banywanyi n'abakunzi bijwe rya America mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwebwe mudukurikirana ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yoba ifite ikibazo mukurikirana ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 12 zo mu gitondo mwotwumvira ku mirongo migufi ikurikira 7325 9685 9815 hamwe n'ibihumbi 11995 guhera saa 10 kugeza saa 12 z'ijoro mwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630 15460 15675 n'ibihumbi 17530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwotwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 6640 ibihumbi 9470 igihumbi 1070 n'ibihumbi 13630 nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
Radio Sud America Washington DC umugambwe sahwanya Frodebu uyamamarije gutora oya ibwirizwa nshingiro ryahinyanyuwe kuri w'Imana muri zone buterere commune ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura abari mu rwego nyobozi rw'uwo mugambwe bemeje hamwe iryo bwirizwa nshingiro ryo kwemezwa inkingi za demokrasi zoba zisenyuwe ni nkuru y'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana
usha kumuce nabi wapokutoye
Uyo ni Leon Singenda Kumana icegera cuworongoye umugambwe Frodebu uyo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wemeje kuri ko urashimangira kwigisha gutora oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe abari mu rwego nyobozi bw'umugambwe Frodebu bati no gutora oya kugira nibaye mukire abavashije Burundi gushika ku masezerano y'Arusha Pierre Claver Nahimana n'umunyamabanga w'umugambwe Frodebu
oya izina guhemuka n'ishora guhemuka Oya iziraguhemuka n'izishora guhemukira ndadayemera ikiyo ratuza yo demokarasi. Oya iziraguhemuka n'izishora guhemukira Mandela yaduhaye amasezerano y'Arusha. Oya iziraguhemuka n'izishora guhemukira Nyerere yaduhaye amasezerano y'Arusha. Kuri ibyo rero tuzotora oya 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 n'izishora guhemukira.
Waserukiye abakenyezi bari muri uyu mugambwe babona ko ibintu bizokunyuka mu gihe byobwirizwa cyo kwemeza Micheline Odette ati abakenyezi nibo batekera bakireka nabana iyi ibintu bibaye nabi mu gihugu
bashingira ryarize bitogwe muze mutore oya kugaye oya muzamuhakanya yo mari yose ari mu bwirizwa bashingiro amba kudusubiza kwirukana imisigo n'abana ku mugongo banyabuterere rero ndabasanze muze mutore oya
icegera cyorongoye Frodebu Leon Singenda Kumana mu kwerekana igituma uyu mugambwe wahisemwo gutora oya yashimikiye ukamaro amasezerano y'Arusha yazaniye igihugu cy'u Burundi
ayo masezerano y'Arusha yatumye hagaruka umwizero mu gihugu ko abahutu abatutsi abatwa abaganwa agiye kubana neza atakubiriye ubundi atanya gufatanya gukira tamwana n'ikinono ayo masezerano y'Arusha ubwo bariko baratera kagere yatumye mu mwaka w'2005 amakungu akurira ingofero ati mwebwe mwashoboye kuganira intambara zigahagarara mugategura ibwirizwa nshingiro none mubwiye mu matora murakarorero cy'ibihugu byumva intwari ya demokarasi mu Burundi bati mubaye akarorero cy'ibihugu bizi gutorera umuti ingorane bifise biciye mu kuganira mu kudushimira abaca bavuga bati amahera yose mwarimu dufitiye kubera izo mpamvu ni muyagumye mujye yakoreshe mu kwigisha abana ku buntu
Iyo ndongozi ikagira makenga ko ibintu bishobora gusubira inyuma mu gihe iryo bwirizwa rinyanywe ryo kwemezwa ariko ritaje gutorera umuti ibibazo abarundi barimo afatira karorero ku ngingo y'ikugara maradiya abiri muza makungu mu Burundi
mwumvise naho twari twarirukiye kugira twumvirize makuru baraye bahugaye mwarabyumvise wa d'Amerika barugaye BBC barugaye isanganiro bagira bugare RF bagira bugare neye minwa bazoyishona yimbona dufite
abantu barenga ibihumbi 500 barahunze batanze igihugu aho gukora ngo bagaruke iri bwirizwa shingiro rizotuma n'abandi babasangayo bahunga abari mu gasho barenga ibihumbi 10 bazira ibwirizwa shingiro bagombye guhindura akanga kuko n'icyatoma nabo zose turakodufasha ubukene turimwo buzoca buba ubworo muracyagita ubworo ubuzoca ubworo ubushomeri bwe murengera indwara z'umurengera inzara y'umurengera kuko bazoca bikurira akarenge bigi Hamabari nabo bazoguma bugati abanyagihugu bazozana mahera bazozana mahera simbona abanyagihugu bazoyakura ndatwe ni babayeho mwebwe nuko muri mu gisagara nico gituma nziramo tabiona neza abantu baragwereye iyo nguru misozi
umugambwe se wanyavrodebu wiyamamarije muri zone buterere ku munsi ugira gatanu w'imyamamazo ukaba ubikoze nyuma y'uri ku butegetsi bwisha gutora ego wabikoze kuri uyu wa gatanu muri zone ngagara mu gihe FNL irongowe na Jacques Bigirimana nawo wiyamamaza wigisha gutora ego wiyamamarije mu ruziba zone kanyosha komine muha ibikorwa byo kwiyamamaza bizorangira ku igenekerezo rya 15 kwezi kwa gatanu 2018 umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni ukaba wamenyesheje abiyandikishije ko igikorwa cyo gutora ikarata y'amatora kizotangura ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatanu gushika kwa 13 ko kwezi nyene ni mu gihe amatora y'ukwemeza cyangwa guhakana ibyahinyanywe mu ibwiriza shingiro y'u Burundi azoba kwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018 muri zone ya Buterere mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9,470 1,070 13,630 nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ku munsi wa gatanu hezo ugwego rw'igihugu cyo Burundi rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradio sense rwafashe ingingo y'ukugabisha ibinyamakuru n'amaradio amwamwe rwongera ruhagarika amaradio akomeye arimwo Ijwi rya Amerika na BBC makiringo cy'amezi atari munsi ya 6 mu kiganiro mukanya na mugenzi wacu Frederic Nkundikije Karenga Ramazani ajejwe ugwego sense aravuga zimwe mu ngingo avuga ko zatumye bugara iyo radio
ubwa mbere mukwiye kumenya yuko ugwego sense n'ugwego rw'igihugu cy'u Burundi rwigenga kandi rugenda rukurikiranira hafi imirimo y'amaradiyo amateleviziyo n'ibinyamakuru no kuvuga n'ugwego ruri hagati y'abatanga makuru n'abumviriza amakuru rukaraba yuko amakuru n'ibindi byose bica mu maradiyo mu binyamakuru bishikirizwa bisunze amategeko y'uguhanana no kumenyesha amakuru amategeko y'igihugu amategeko mpuzamakungu n'amategeko ngendegwa ko y'umwuga abo rero ku bijyanye n'iyo radiyo ya Iwanyi ya Vol America nuko hari ibibazo byagiye birashika na cyane cyane nyamukuru ni ikibazo yuko mwahora mukorana ni radiyo zari ngaho iwacu zifise amategeko zikorera ku mategeko ya sense zimwe zikaba zarugawe zimaze kugagwa rero aho twace tubandanya tumva yuko Voice America ibandanya isamirana ku mihora yasanzwe ikoreshwa n'izo radiyo cyo ni cya mbere kandi bikaba byarenze n'amezi menshi icya kabiri nuko tuko turaraba tumviriza amakuru amahoro twaciye dusanga yuko hariyo nabandi bantu maha akazi bitaciye mu mategeko uko tubibaza abantu bakurikiranwa na n'ubutungane bw'u Burundi kandi ukacusanga hariyo n'umutahe mbuza makungu waratanzwe kuri abo bantu tutarinze tuvuga n'ibindi biganiro byagiye biracako tugasanga bihengamiye uruhande rumwe n'ikindi gihe usosanga bitatoje bihagije kugira ngo ayo makuru mutanga kugira ngo agende yumvirizwa n'abantu bose muri rusange rero nibyo
mwavuze ikibazo cyo kumva ibigano bya radio ijwi rya Amerika mu bindi binyamakuru canke mu yandi ma radio mwafise ubuhinga bukomeye cyane rwose mu kumenyesha makuru umushyana he Ramazan Karenga murazi ko hariho uburyo bwa none kubwo gushobora gufata ibiganiro byatangajwe n'indi radio bigashigwa ku yandi ma radio aho mwaratoje neza mubona ko ma radio akora na ni radio ijwi rya Amerika
twaratohoje neza cyane umuvugana n'umuhinga yakoze aka kazi imyaka irenga 32 murabizi twakoze mu radio nyinshi cyane mbuza makungu hanyuma turazi ukuntu umuntu acisha mu amakuru mu muhora ibyo tuvuga rero twebwe mu muhora watanzwe n'igihugu cy'u Burundi abantu bakwiye kubimenya icyo twita frequence mukorera mu ngahe Burundi ni frequence itangwa n'ikigo cyitwa ARCT Agence de régulation de contrôle des télécommunications hanyuma uwo muhora wari watanzwe umwe muri za radio navuze ariko ugiye gufyonda kuri uwo muhora ukacusanga hashamo voile d'Amérique icyo ni kosa rikomeye nonga iwanyu muri Amerika ndijya kera mora mwita radio pirate kandi ndazi ko nonga muri Amerika bidakogwa ubuhinga turabufise turabyigiye twamaze imyaka myinshi dusamirana ayiri bijigi wanje umengo sugambire mu byumva abumvirize radio mengo subgambe turabizi rero twagize turatohoza n'ubu abashaka bagerageze n'ubu bumvirize bafyonde kuri uwo muhora kireze mu mucomoye watubandanya kandi turazi kumara mufitanye amasezerano mukacisha ibiganiro kuri izo radio kandi byari birekuriwe n'amategeko ariko mu gihe rero iyo radio imaze kuzagwa bamaze kwitwa yuko bashumuye umuhora w'iyo radio tukaje tubandanya ibibandanye isamiranya kuri vaza Amerika turabona ico n'ikintu kitemerewe n'amategeko ku gihugu cyose kiba kizi yuko kifite amategeko agenga amaradio
iyo ngingo isani yaje nk'icaduka cyane cyane aho novuga kuri radio ijwi rya Amerika ikintu cyo bacaratumye mufata iyo ngingo atanu guhanuza canke atanu kugabisha cyo bari ki
ndakubwiye twembe hari ingingo hari igihe zifatwa zitarinza kugabisha nk'icyo nuko yoba yari umuntu iba yakoresheje umuhora utari kuwe n'amategeko aho ndi tugabisha nimwe busoma nk'umuntu usanze yinjiye mu nzu ataburenganzira afise ukaca wumva yuko ari mu nzu atanguye gufata ibintu byo mu nzu akaca yikora uko ashaka ni kuvuga rero ibintu ndibirinda kugabisha cyane cyane nk'ibyo byo kuvuga ko maha ya kazi abantu barondega n'ubutungane bwo Burundi je wenyine kubwanje naravuganye nabo muri ngawe kuri Voile d'Amérique tukavugana kuri telefone nababwira tuvise ibi nibi umuragerageza murabe yuko uwo mutaye mpuzamakungu uwo muntu iba yararungiwe ku mutaye n'ibyo biza ngaho biza konona imigenderanire iri hagati Burundi n'ijwi rya Amerika ivyo narabivuze ababizi bari ngaho tohoza twaravuganye ku matelefone
hari n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose muvuze muri baza ko ubwo burenganzira bwo gukoresha iyo mihura bwatanzwe na ni radio ijwi rya Amerika mu gihe gwa batatanzwe n'ijwi rya Amerika nti urwego CNC n'igwa rufise amakosa
oya nuko wibaza suko bigenda muri mategeko agenga ama radio twebwe twatanze umuhora tukaba twawucomoye kandi mwame musanga mukoresha kuva kera n'abandi bantu bakoresha uwo muhora mu masaha iyo radio yahuri ba umwanya kugira ngo mukishe ibiganiro marabikisha kuri uwo muhora nyene kuvuga rero nta gishaca cyahindutse nuko mwabandanyije mukoresha uwo muhora kandi iyo radio yaramaze kugafa niyo hari ubudasa buri ngaha kuvuga yuko tutari tubizi ariko mu gihe babandanije babukoresha badasabye uruhusha kuko umuntu wese abanyagihugu batumviriza bakwiye kumenya nuko uwo ari we wese akoresha iradiyo akoresha televiziyo yuguriye ikinyamakuru ategerezwa kuba yanse uruhusha wa CNC arwo rwego turongowe mu gihe rero ari radio nawe bari mpuzamakungu yahaye uburenganzira bwo gukoresha umuhora batahawe kandi waramaze gucomogwa murabona yuko ayo mategeko sayo ubwa kabiri ibyo tuko turavuga yuko hari umuntu arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi hanyuma radio mpuzamakungu Voile d'Amérique yemegwa ku isi yose mwabivuze ikajitanga kazi ku muntu nk'uwo ngo umuntu musingari wanyu muri Amerika Ben Laden akazuku no musi akazi wacu Burundi tukamuha akazi muri radio Burundi abanyamerika bo kwemera ko tumuha akazi ngaha kuri radio Burundi kandi arondegwa n'umutayimbuza makuru
ariko uburorero mutanze n'uburorero bw'abantu babamaze gukwitwa intahe mu gahanga abo muvugana bibaza ko atantahira irabakubita
barashikanye mu butungane Fred barashikanye mu butungane barahawa kanya ko kwisigura mu butungane n'umutayi uratangwa
tugaruke cyane cyane ku banyagihugu kuko nibo bagiye kuhahombera cyane gose murabizi mushanahe karenga Ramadhan ko iradio ijwi ya Amerika iri mu radio yizewe cyane gose atanga makuru y'ukuri abanyagihugu baramaze kwandika batari bake eka n'abanyapolitiki batari bake ku mpande zose ayo mezi atandatu abanyagihugu bashaka kumviriza umurongo wa FM ku ijwi rya Amerika muzo bisigura gute ikintu cyakorwa n'ikiye kugira ngo radio ijwi rya Amerika ibandanye ku murongo FM
ubwa mbere abantu bakwiye kumenya yuko iyo ngingo ntabwo ihuriye nuko hoba hari ucuka kibi hagati ya Amerika n'u Burundi cyangwa na leta y'u Burundi ibyo ari byo byose ibi by'amategeko bigumara by'amategeko icokogwa mu bisanzwe ama ingingo dufata muri CNC ingingo mu bisanzwe zikogwa kugira ngo tukosore utunenge tuba twarashitse kandi tukunda gushika ariko rero abafata izo ngingo mu bisanzwe bage barafite uburenganzira bwo gusubira kwandika bakandika batwandikira cyangwa bandikira baje mu butungane birarekuriwe ingingo zifata na CNC zijya mu butungane cyangwa bakatwandikira mu kasigura yuko iyo ngingo zose twarazifashe twarenganije hanyuma tukata tusubira dugahura tukaraba yuko ibi bitekerezo muduhaye yuko bisigurika kuvuga yuko bumvirizwa bivana n'umuntu yumviriza ari umuntu yumviriza amakuru akatesanga yuko muhengamye cyangwa mudahengamye kubera ko muba mubishaka ariko kubera ko hari igihe batatohoje bihagije ukaca usanga rero ari inkuru nyinshi zituma ibindi bihugu bibona yuko zihengamye nicyo kibazo kiri ngaho ariko kuvuga yuko Voice America isumbya izindi radio ku isi yose no mu makungu aho hari n'ikibazo umuntu ashobora kwibaza bivana naho umuntu aherereye
ego ivyo nibivugwa na banyuwanyu bi radio ijwi ry'Amerika ariko reka tukiri kuri ico kibazo nyene hari abantu bashaka kwibaza ati mbega ibihe byo bihano bifatiye umuntu nta ruhara bifise mu byerekeye ibihe turimo n'ibihe bihambaye cyane bose ubu hari amatora ariko araba azoba vuba mu kwigenekezo rya 12 y'ukwezi kwa gatanu hari abantu bafite amakinga nkaho mubabwira iki
oya mu byukuri reka ndabahumurize naho bihuriye na politike uwo muko muravugana n'umuhinga ushaka kwibaza politike agenda zirondera handi hantu aho politike ziri jenda ruja maradio kandi ndabivitu uhinga ndavyemeza ku isi yose ushaka kuvyemera avyemeza twebwe na naho mibihuriye ni cy'amatora mu gihe abaye makosa kandi si juri ya Amerika gusa twahanye si BBC gusa twahanye tora nanye n'ikinyamakuru cy'igihugu cyandika mu Gifaransa cyitwa Le Renouveau na wenye ne baragize amakosa tora bahanye amezi atatu bagahagarika kutangaza no kwandika iyo twabonye yuko bitajanye na politiki yo kwandika makuru valda menike bakwiye kutwandikira bakatubwira ko ingingo itashimishije nko kumabivuze hanyuma natwe tukaraba inzomvo zizoba zatanzwe na valda menike turabe yuko zijanye n'amategeko yacu hajya murabona mu gihugu cyose kirifitiye amategeko kandi singahe iwacu gusa mugira ibibazo no mu karere mu bindi bihugu duhana imbibe no mu bihugu bya kure ibyo by'Uburusiya ibihugu by'Abarabu murafite n'ingorane murabizi mubihishe turabizi ukuntu mwebwe mubona amakuru natwe uko tuyabona usanga bitandukanye ariko icyo dukwiye guhumuriza abantu ni uko ntibizobuza yuko abantu bakurikirana amakuru maribuze namwe murafite shortwave murafite andi kurute barashaka kuyumviriza kandi Burundi ni igihugu gito cyane umuntu yumvirije FM hakurya y'iyo bibe arashobora kumviriza ari no Burundi nico si n'ikibazo ariko turi mu gihe umuhora utangwa na leta y'u Burundi hanyuma kuri uwo muhora nyine tukagenda tumviriza andi matangazo urabona ibyo n'ibikorwa n'ingahe iwanyu n'ibikorwa
turabibonye niyavuze ko mu gihe mukumva imvo zitanzwe na n'ijwi rya Amerika mukumva ko zijanye n'amategeko mwoca mufata ingingo muriko muvuga ko ayo mezi atandatu atorinda gushika kugira ngo Voice America isubire kuronka imirongo ya FM
aho nta kibazo kuko utaranabikoze nibyo dukora umunsi ku munsi ndabaha akazi nk'akarorero hariyo radiyo y'abadandaza yitwa radiyo sosiyete
nabo nyine bigeze kugira makosa tubafatira ingingo y'uhagarika ibiganiro byabo hanyuma baratwandikira barasigura barerekana aho bagiriye makosa naho natwe twari tukwiye kubahanura hanyuma baratwandikira inama ya bose yasenze turasubira turahura turatezura iyo ngingo barasubiye gusamirana kandi bera nashike n'ikindi kinyamakuru cyandikira muri izi nzira zazo z'ubuhinga bwa none citwa igihe .be nabo nyine baragize amakosa turabahana barasaba ikigongwe bakerekana aho bagiriye amakosa nabo nyine turatezura babandanya bandika ni kuvuga rero tuje kuvuga nuko naho twoba turi mu bihe bikomeye by'amatora naho twoba turi mu ngorane turi mu ntambara nicobuza yuko iradiyo yatangiye ikinyamakuru cyagize amakosa ngo kifate mu bihano abantu bakaca bavangavanga n'ibya politiki ibyo ari byo byose iradiyo mbuzamakungu zivugira i Burundi ni nyinshi RF nayo nyine uko twayihanye niyo twayihaye gasopo.
Yari mugenzi wacu Frederic Nkunikije aganira na Karenga Ramazan ajejwe ugwego sense mu Burundi. Kandi bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Makamba barasaba ugwego sense ni radio ijwi rya Amerika kugiranira ibiganiro kugira nti babure amakuru bafitiye uburenganzira. Ibindi kuri inkuru twumvirize mumenyesha makuru wacu Chris Munezero niwe yabahaye ijwi kuri mikro ya telefone
iyo ingenda yakire nayo ipfaye makweri kuko amakuru yatumenyesha twaromva amakuru yo hijyano hino bumva bacyafate nk'iyo ngingo umva hari umunyagihugu yonezeza kandi nk'iyo tujyamira yatangaza amakuru nk'iyo radio prema yatangaza amakuru neza kandi beshi bayakunda kuyategeza cyane sinzi nk'abandi ku cyumva cyo banze bakunda bamhomva
nda yakire nabi kubera yashikiza amakuru meza cyane kandi ni byiza cyane byitushigiza byose ijwi rya Amerika
n'ubu bafata uwo murongo bakawogara atakoze abo bakoze cyanke atakuri ko atakimo cyo kiko yavugwa atakubeshya kuri imwe boteza gukora ikintu bipanye nicyo niko zabakoze ukuri kwavuga uko kuri hama ari kinyamo nacyo nacyo bakagihanura kikava mu nzira
aya twabwo tuyakira nabi gusa mu kuyakira nabi kuwacu gutandukanya n'umuntu n'umuntu wayikundiye radio birakubabaza utayikunda naho utezo bati ni banyabusa kuyugaranye nzohomba rwose mugabo ngira bazobihinyanyura munyu
kubera naho namenye utuntu two hijya no hino nzobampombye information
mu gihe kimyesha makuru gihagaze ihomba byo ntibibura frame mu gihe biri umva birinzi bihagara ha byose si bingorana makuru nshuka kuyamenya cyagorana gusura kuronka
ego hari ikintu usanga kiretse kuvuga nga ugasanga hari yabarakivutse uhuye rero murumvise ijwi rya Amerika bikacha bisa kumenya iyo nkuru ngiye nava kashobora kwishikiza abandi batayumvise bye nava cyase kuvuga ngo aha mugaba hari bakayivuga urumva nkubwo no buhombe
iradio ni ya muntu wari we wese yifuje kuyumviriza kirashaka kunyigisha ujya ukasangira mu iramwonone nico gituma cyeno shaka kuvuga ati nta ngorane nibandanye ikora kuko twe turayumviriza cyane none bivuye hejuru ko twatasho tugira pwecho nacho tugi nukuvuga baire kuyikagomikora twebwe nta ngorane tutageza kuyumviriza kuko iri ku mirongo akaradio ndakuguruye je nkumvi iguyemwo ntegezwa kuyitegeza uko byahora nuko yobandanya akora je nivyo mbona amunca makeleta hanini
boyo nyimaze gufatwa nukuvuga imaze gufatwa hacha habiki hacha bakumvikana bakagenda bagasigururanira icyabitumye bakicara hamwe bakavugana kubujyo icyo kintu cyabitundi kigatoye gumute
nka leta bo nkuko yafashe yogingo yo kuyakura yo kuyakupa amezi atandatu sinzi bitwe barafashe kugira ngo yakupe mugana yonyine hari akantu katameze neza umuntu ayumva so ati kuri seki kuri prokote yabwo yabayikufye ariho profi wabo numva ihari hari ikintu dongo cy'umuco kitarimo kitaboneka neza sinumva igituma bakupa mu radio kandi ajeje kumenyesha makuru ku isi yose mugaba akacya bashimye kuyakupira kandi kwa dusa tukura inkuru kwa mu radio bacha bashima kuyakupa
abanyagihugu bo mu gisagara cha Makamba kuri mikro na mgenzi wacu Chris Munezero abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwebwe mu dukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi tubamenye ko mu gihe imirongo ya FM yo kugwagwa ejo ku munsi wa mbere mwo dukurikirana mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera isaha 11 gushika isaha 2 zo mu gitondo mwo tumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 2,325 ibihumbi icenda amajana atandatu na mirongo inani na gatanu, ibihumbi icenda amajana umunani na cumi na gatanu, n'ibihumbi cumi na kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu guhera isaha cumi gushika isaha zibiri zo mu ijoro. Mwodukurikira ku mirongo y'ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu, ibihumbi cumi na bitanu amajana na mirongo itandatu, ibihumbi cumi na bitanu amajana atandatu na mirongo irindwi na gatanu, n'ibihumbi cumi n'indwi amajana atanu na mirongo itatu. Naho guhera isaha zibiri gushika isaha zine zo mu ijoro mwodukurikira ku mirongo migufi y'ibihumbi bitandatu na mirongo ine, ibihumbi icenda amajana ane na mirongo irindwi, igihumbi ijana na mirongo irindwi, n'ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu. Mugire ibihe byiza rero.